nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatanu n'igerekezo rya 15 Nyakanga n'umwaka w'2023. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba Gateka Kawe, tubahaye n'ikaze mu makuru twabateguriye yo kuri uno mugoroba, nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri igenekerezo rya 15 Nyakanga, amakungu ahimbaza umunsi wahariwe intwaro rusange uko umwaka utashe. Ariko rero naho biruko intwaro rusange mu Burundi ngo iri kure nk'ukwezi, bivugwa n'urunani Sefor Arusha berekana ko imigambwe itavuga rumwe na leta idafite ijambo mu Burundi co kimwe n'isinzi ry'abarundi babohewe amaboko imugongo kuko badashobora gushikiza ivyiyumviro vyabo mu mwidegemvyo. Inyidogo nayo ni yose ku bavyeyi barereye ku ishuri ryisumbuye rya Kiremba, ni muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi. Imvo akaba ari uko abayobozi b'iryo shure batangisha amafaranga y'ishure atandukanye n'ayashinzwe n'ubushikiranganji bw'indero, bakabona ko ari ubusuma bweruye. Nayo abakozi ba leta bakorera mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batagiye koroherwa mu kazi kabo kamisi yose. Ivyo bivuga bafatiye kuyidozwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza beruka kumenyeshwa, basaba leta ko yo kwisubira ko kuri iyo ngingo yo kuduza ibiciro kuko batagiye koroherwa na gato. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yomi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese nkuko nayimejeje kubabwira mu ngingo nkuru kuri igenekezo rya 15 Nyakanga, amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu hari intwaro rusange. Ibihugu byo muri Afurika byinshi ntibiratahura demokarasi n'ibijyanye n'intwaro rusange n'agaciro bifise, aho umunyagihugu yategerezwa kugira ijambo ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ciwe. Bishikizwa na Frederico Mamvuga Inyumvira arongoye na Sefor Arusha rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, uyahoze cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, akavuga ko ibihugu byo muri Afrika byasigaye inyuma muri demokarasi, aho abantu birirwa baricana kubera kutihanganiranira mu vyiyumviro vyabo vya politike. Tumutege yomi.
Uravyo demokarasi mu bihugu vya Afrika usanga hari ikibazo kubera ko iyo demokarasi twayironse turiko turiruka hanyuma bica biratugora ko tuyitegera tukamenya akaciro kayo, kuko abazungu bavuze bati ko tugiye reka tubasigire ibi bintu mukabo sinzi ko babigeze babibona. Ibyo ni byo byose badusigiye ibombe, ni bombe kuko uyu munsi iri kwiraturika, urabona habaye amatora, haca haba intambara, abantu bakaryana, bakankana, bakarasana, bakicana, umva ugasanga n'umuriro. Unaho usanga amatora yacitse iki, ikintu gusa bakoresha nk'i Burundi ni ikintu bakoresha kugira ngo ubutegetsi bwabo babuhinyanyure, bashikabo badashaka babakuremwo, ariko ni bwa bundi nyine babandi nyene baguma bakurakuranwa, ni bwa butegetsi buryo umunyagihugu atajamba afise. Kuko ntiwoshobora kuvuga demokarasi igihe abantu badashobora kwihanganirana, ntushobora kuvuga demokarasi igihe imigambwe mugambwe uri ku butegetsi udashobora kwihanganira iyindi migambwe yose cy'ubunywenywe ikagira udutu kugira ngo iramutse izatwara mu kwaha hageze amatora babahutura ati ngo nshigikire mugabo ugasanga niwa mugambwe wonyene uri kurategeka igihe uri kuvuga umugambwe umwe, bitera isoni kwitwa umugambwe umwe ugafigira utundi tuntu tw'udukutuku ngo n'imigambwe tuza turakurikira uwo mugambwe wiganje kugira ngo utwo natwo turonke icyo dufungura.
Uwo munye politike arongera akavuga ko mu gihugu cyo Burundi ata demokarasi hari kuko imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yasambuwe akavuga ko n'abanyagihugu batakironka aho bashikiriza ivyumviro byabo kuko n'ibimenyesha makuru bahora bavugiramwo byaturiwe n'ubutegetsi bw'u Burundi budashaka ko intwaro rusangi ishinga imizi dusubira nyene tumwumvirize
nta demokarasi ushobora kuvuga mu gihugu abantu bataka takwishira n'ukwizana bafise ko nushira kwishira n'ukwizana ta udafise ibyo ururiye umutima wawe uri mu byo ururiye nturi ntuja kwibaza igituma ibyo bintu byageze ngaho byazanywe nande byazanywe n'ubwo butegetsi kuko ubwo butegetsi nabwo buca buhindukira akakubita inyundo bakukamana mu bwoba ntusubire gukoma kazi ntushobora kuvuga ko mu Burundi hari demokarasi atamashirahamwe yigenga ashobora kuvuga ijambo atemanga ibihari ntihagire ico babakurikirana ko mwibuke ko twarigeze koko kuronka amaradio yavugira abanyagihugu nka za RPA za Telerenaissance zavugira abanyagihugu ariko raba ingene bazihamye baraziturie ngo abone abanse b'igihugu ntibazi ibyo dushaka niba batugwanya ugasanga utavuga nkabo ni umwanzi ntibamenye yuko ahubwo utavuga nkanje yabwirizwa kunyuzuza kugira nkwire kuko iyo umuntu yogama yumva kandi ikintu kimwe agama yibaza ngo niko kuri ntamenye ko atari ibyo mu Burundi nta migambwe myinshi hari nta demokarasi hari kubera ko nta binyamakuru bihari ibyandikwa ngiraho byaravya nta nibiki hari uretse eko bavuga ibi by'ubutunzi gusa butana hari uretse nta nabandi ugasanga rero by'ukuri ntawuvuga ngo hariho demokarasi mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi niyo kugwanira burya demokarasi n'abanyagihugu bo ngahino barayigwaniye ni wacu tubwiriza kuyigwanira kuko ni kintu cy'ingirakamaro kizotuma abantu bagira uruhara mu kubaka ibihugu byabo abakagira ijambo bakiga amashuri hanyuma bakashobora kuvuga atabadatinya ingene ibintu biri ko biragira
Ishyirahamwe Parseme naryo gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama ribona ko mu Burundi inkingi z'intwaro rusangi zitubahirijwe na gato uturero iryo shyirahamwe ritanga ni nko mu bijyanye no gutanga akazi aho kwisunga ubushobozi bw'umuntu bisunga imigambwe ibyo byose ngo bituma igihugu kidashobora gutera imbere Ishyirahamwe Parseme ritera ka mu mugambwe Sende David dore ku butegetsi guhindura ingendo maze igakora ku neza ya abanyagihugu bose tutega amatwi Faustin Kumana arongo ishiramwe Parsem
nta n'usanga zumira neza mu gihe imigambwe icigenza uko yigenza uno munsi kandi bibananje uko akanumvira ka demokrasi nako tuzopfa tubonye ubwa mbere imigambwe myinshi usanga ingeso zikurikira ariyo ziri guha akazi abantu batabishoboye bitwaje politike gusa ugasanga inzego ziko zirasubira inyuma kubera barimo ataco bashoboye mwarabone nk'ejo bundi amafaranga y'ababayeri baduhaye badufasha asubira inyuma kubera abariko barakora akazi batabishoboye ikigira akazi wasanga mu mashyirahamwe ya leta barunda y'abantu benshi ngo akazi abanyamigambi ugasanga ishyirahamwe leta rikarahomba inzu zabo na tele n'izindi kubera ingene usanga babifatamo amasoko ya leta ko n'ukundi ko umengo n'igikebe bikebera ugasanga ubusuma bikora beramo ni bwinshi ibijanye na n'ubutari muri Afrika nuko nyene kuko usanga kubera bikorerwa mu mugambi ugasanga nyunzu migambwe ugatusanga ibiri kubirakorerwa mu muco kudahana abantu bavuje mu mugambi ukabakingira umuntu yivye akoze amakosa yivye ubutunzi bw'igihugu yinyegeza mu mugambi ntahanwe uhungabanya agateka akazi na muntu nuko nyene iyo hageze ibyo gutanga finansema elegitorale byo gutunganya amatora amaheri yapfa usanga apfa mu mashyirahamwe ya leta cyangwa n'ahandi ugasanga imigambi ayikura amahera n'ahantu hadatomoye ibijanye no gukumirana ugasanga bagumakumirana batari mu mugambwe uri ku butegetsi ukamengo n'abanyagihugu bandi ukamengo n'abanyagihugu bandi atacura bamaze bashaka gutera ugasanga bariko barigiza uwayo ibyo bita interference politique cyangwa ugasanga mu migambi kandi akaba naho hari umuryano uwo muryango ugaca uja mu gihugu ibyo rero birakwiye kwicarirwa kuko hataburutse uburongozi bwiza iyi ntwaro rusangi nta kamarizo marira abarundi kurazi ko nagwa gasubira vuze ati atagira ubukuru nyabwo ntateka n'iterambere ryashoboka n'ico gituma abarongoye igihugu ategeza kumenya yuko hagezaho ibintu byo bira mu migambi itoza biraza ngo bitume igihugu gishobora kugira ibibazo kubera ingendo z'abanyamugambi amabona yuko mengo inyungu z'umugambi zisumba iz'igihugu
oya ifostende kuma na arongoye ishamwe parsem inyuma yakaruhuko gato cyo tubandaye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'indero
inzamba
imyidogo ni yose ko bavyeyi barereye ku ishuri ryisumbuye rya Kiremba ni mu buraruko bw'Uburundi muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi intandaro ya byose akaba ari uko ubuyobozi bw'ishuri butangisha amafaranga y'ishuri atandukanye n'ayashinzwe n'ubushikiranganje bw'indero abanyeshuri biga bataha bategerezwa kuriha ibihumbi ndwi ku gice cy'umwaka ariko bakaba barihishwa ibihumbi 14 abavyeyi bakavuga ko ari musuma reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira
Amakuru uruganda kwa radio inzamba agati akawe rukura muri bamwe bavyeyi barerengaho kuri lycée Kiremba atumyesha ko ubuyobozi bw'ishure bwadugije amafaranga y'ishure arenze kuyo ubushikiranganje bw'indero bwashinze ku banyeshuri biga bataha ayo makuru akavuga ko umunyeshuri yiga taha yategerezwa kuriha amafaranga ibihumbi ndwi ku gice cy'umwaka ariko ararihishwa ibihumbi 14 ni ukuvuga ibihumbi 42 ku mwaka kandi bahora barihishwa ibihumbi bitarenga 21 ku mwaka ababyeyi barereye kuri iryo shuri bakavuga ko ubwo ari ubusuma budasanzwe kuko hariho amafaranga batangishwa batategerezwa kuyatanga nk'ayo kugura amamatera gufungurira abana barara mu ndaro kandi abana babo bobo biga bataha kuko be muri abo bavyeyi barereye kuri iryo shure avyigana
bakavuga yuko umwana yahora ariha nk'ibihumbi ndwi ku gice aca asanga umwaka wose ariko ibihumbi 21 mugabo ugaca asanga ariko ariha ibihumbi 42 ugaca asanga nk'umwana yariko yiga ataha aho kuriha nk'amahera ibihumbi ndwi ariko ariha ngo ayo gufungura abanyeshuri bo mu ndaro ayandi ngo ayo kuriha amamatera kandi atanga izo matera ziga zigurwa ugaca asanga n'abo barongoye ishure ariko biguriye amamodoka mugabandi abana nabo n'ukuri bakiritse bavu birateye agahinda umengo nkeka batigera babimenya abategetsi bo hejuru umubujeje ubushinguzi bagahita ba ekonome arakubwira ngo tuguha ngo resi ari umunyeshuri mugabo nukuvuga yuko kubwira ngo aduhe gusanza mu ishuri murantigera ayi gusanza mu ishuri aguha resi nyine ibihumbi ndwi Changa jenye ni uwa mondaro asanze ari ya jechwe.
Ibyo biruko mu gihe hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024 ngo utangure. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba gato yakawe twarondeye kuri telefone Alexandre umuyobozi wa lycée Kiremba cyo kimena Gashyano umuyobozi w'indero muri komine Kiremba kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefone ngendanwa zabo
Janvier Habarugira arakenuye tukiri muri ico gisata nyene ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza irakora ku bakozi ba leta bakorera mu gisagara ca Bujumbura eka mbere n'abakorera hagati mu gihugu ibice 15 by'umushahara w'umwigisha yize amashuri ya kaminuza bizohera mu kwiyunguruza ku kwezi mu ngendo azofata aja ku kazi gusa basaba leta guhagarika iyo ngingo y'iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza no gufata izindi ngingo zotuma igitoro kidasubira kubura kuko iyo kibuze bica biba intandaro y'iduga ry'ibiciro by'ibindi bidandazwa bya nkenerwa reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazo
bamwe mu bakozi ba leta bakorera mu gisagara cha Bujumbura baganire na radio inzamba gateka kawe bemeza ko ingingo yo kuduza igiciro citike yo kwiyunguruza izokora ko abakozi ba leta batonda ku kazi biyunguruza mu modoka rusangi nk'akarorero bavuga ko ibice hafi 15% by'umushahara w'umwigisha yigisha mu mashure yisumbuye bizogenda buri kwezi mu gihe azoba agiye ku kazi
ingingo ije gusongera isibe kubera ubuzima bugoye twari dusanzwemo ibyo bibaye mu gihe ibintu bya nkenerwa mu buzima bw'abanyagihugu biguma biduga ku munsi ku munsi tukaba twabuze ayo duciye nayo tumira tuzate nk'akarorero hari Bujumbura igiciro cyitwa ko ari gito cyagiye ku 650 aho ni ahantu hagufi habaho dufatiye ngaho nukubuga ko mwigisha wa mukanyoshi akaba yigisha kumungagara nukubuga ko kumunsi ato ziha mafaranga ibihumbi bibiri na majana atandatu duharuye ku kwezi acaba ibihumbi mirongo ine na kimwe na majana atandatu bisigura ko ari hafi ibice cumi na bitanu ku ijana by'umushahara ahembwa aho rero ntidufitemo amadekarasima y'abandi bantu bo mu muryango kuko ari abana baca mu mashuri hari n'ibindi umuntu akora mu buzima bitajyanye n'akazi mubambere musaba kwiyunguruza
basaba leta guhagarika iyo ngingo no gukora ibishoboka kugira ngo igitoro ntikize kirabura kuko ariyo ntandaro y'iduga ry'ibiciro
twasaba leta ko yokwikubita agashi nuko yokorohereza abadandaza bagikura hanze icyo gitoro mu kubaha ya mahera y'agaciro basanzwe bakenera mu kubikura iyo biri ikindi nacyo ni uko kera hariho ibigega byanjye ntegabitoza bahora babyikoraho kubwira iyo igiciro kiduze ku isoko mpuzamakungu ndetse kizikoraho kubwira imiriya make abanyagihugu
mwamenya ko mu kiringo cy'amezi abiri igiciro cy'igitoro kidugijwe kabiri ari nayo yabaye intandaro y'iduzwa kandi y'itike yo kwiyunguruza
Edikrode nazwe arakenuye mu gusozera aya makuru tukubitire mu manuko bw'igihugu aho abarimye mu ntara ya Makamba mu gace ko buragane babazwa nuko atafumbire ya kijambere bararonka cyo kimwe n'imbuto zirobanuye mu gihinyitegoyi majya gatasi igeze kure abarimye basaba ubuyobozi bw'indimo mu ntara gukora ibishoboka byose kugira iyo fumbire n'izo mbuto zirobanuye biboneke vuba na bwango reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
Abo barimyi bo mu ntara ya Makamba bamenyesha ko biteguye gutera ariko bakagira ikibazo cyo kubura ifumbire ya kijambere mu gihe bari biteguriye neza irima ry'agatasi bamwe muri abo barimyi ngo bahitemo gutera batarindiriye iyo fumbire
iyo fumbire itaraboneka nuko tubona kwa bene igihugu bamaze gutangura gutera bakica batera iyo fumbire itaraboneka ari nabyo bidasha bitumwa na wa mwimbo twari twiteze ko umuntu azokwimbura umwimbo ugwiriye utazoba ukigwira kubera umuntu azoba yakoresheje umwavu w'ikirundi gusa cyangwa umwavu w'ikizungu dusizemo nk'uko tubibona ku murindi imvura tuyibona ko hamwe irinze ibandanya ubushyira nk'izo tariki nko mu kwezi cumi bishyura zaza bahigiye gutera
abo barimyi bababazwa kandi no kubona batarashobora kuronka aho bakura imbuto zirobanuye
ndamutse ntabwo turabona kandi turabyifuza rwose abariko baratera nyine bari kubakoresha imbuto bari basangamo zijya bibikira nyine iyo tubabyiye bavuga yuko aho zitegerezwa kuboneka ko zitarashika zitaraza muri eyayi
basaba abarongoye intwaro mu ntara ya Makamba na cane cane uburongoye burimyi mu ntara ngo bakore ibishoboka byose ifumbire ya kijambere n'imbuto zirobanuye biboneke ku gihe kugira birinde kuzoronka umwimbu muke ko baziga uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiruraronka kuri telefone uburongoye burimyi mu ntara ya Makamba kugira atange umuco ku makenga y'abo barimyi
Pierre Gahungu arakenuye ni no kuri inkuru Ibugwa mu gisata c'uburimyi mu ntara ya Makamba mu karere ka Makuburagane duciye dusozera ko amakuru twabateguriye yo kuri uyu wa gatanu shimire mwe mwese mwari muduteze yombi bonfite niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana